kumusu wa mbele huligia nilubi huza barundi leta yuburundi jitaze ya sarukiwe nabano batatu aliko hamazugushika babili ukiri ndiriwe niterasu na iraja unganizi umu shikira nganji winoragati mogihugu abasarukira humugamuri kubutegesi sende defdede na wanyene bitaje aboni Daniel Jurazi ndavirawe zeno ndarubukanye hamwe numufasoni gozariye venene na hazwe imigamge itandukanye mirongo itatu n'ibiri yaba iri muri leta nitavuga rumwe na leta iri mu gihugu yaserukiwe harimo na gato rwasa icegera ca mbere tutwari inama nshinga mateka ariko yitavye ku bw'umugambwe FNL amashami yigenga mu gihugu w'abakenyezi hamwe n'ugwaruka bavuye Bujumbura nabo nyene bitavye naho biruko hari abataritaba abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro by'umuhuza bivuga ko vy'abatumiye ningashade nditije atwaruna nise na rede ritavuga mwe na leta pigyo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga mateka Gervais Rusekiri yahoze aricagira ca kabiri cy'umukuru w'igihugu abasorikira umugambi MSD n'abandi n'abasorikira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza ibiro by'umuhuza byiteze ko abo bose batumiwe bazoza mu ntumbero yo kurindira batumiwe batarashika ibiro by'umuhuza byatangaje ko kugurura no gutanga ibiganiro nyezina byashyizwe kuri uyu wa kabiri ibyo biro byabwiye abitaje ko uyu munsi bararabahawe urutonde rw'ibyo bazokwiga ibyo nabyo birimo ingingo umunani babwirizwa guharira ko nk'uko bivugwa n'umuhuza aho harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kurwanya kudahana ibyaha no kubahiriza amategeko hakiyongera ko amasezerano yarusha n'ibyizwa shingiro ugutegura amatora gutahukana impunzi n'ibindi Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe iprona utavuga rumwe na leta avuga ko yiteze ko ibiganiro bizogenda neza
abona za politiki urabona nk'imigambwe myinshi imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenyo turakeneye rero yuko imigambwe yasubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanyepolitiki basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi byosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa atabafungirwa ubusa atabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye
Jacques Bigimana yasohoke umugambi FNL wowe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera i Bujumbura
ibiganiro nivyo turabira hamwe ingene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa harimo bose soheza bikaja mu ngiro ku bwanjye umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera i Arusha cyangwa ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona
umugambo iprona utwagwa na Abel Gashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegurwa neza amatora umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izi ngendo twamategeko yarusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twotera iyindi ntambwe yo kwitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dufite icyo dushikako tuba dutuma tubandanya iyindi ntambwe cyane cyane itujyana mu matora twimirije ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
umuhuza avuga ko yiteze kuba dushika ku nyishu itomoye kuko ari ibiganiro nyezina ni ibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mu ihoteli iri mu ishyamba kure y'igisagara cya Arusha n'abamenyesha makuru bakorera muri Tanzania canke abakorera ibitangazamakuru mpuzamakungu eka n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure yariko harabera ivyo biganiro Pierre Claver Niyonkuru ya Arusha ku bw'ijwi rya Amerika.